Imwumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mu duteza amatwi. Edirwe mbasuza kandi mbayikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha. Mu Rwanda haravugwa ubwiyongere bw'abantu bandura virusi ya corona.
Cyagaragaye cyaza mu yomibare ni muri kara karere twatuvuze ka Rusizi. Tumaze kwakora ibipimo birenga 270 mu minsi nk'icumi gusa. Uko upima abantu benshi niko wongera amahirwe yo kubona n'abafite ubwo burwayi.
Uwo ni muganga Saben Sanzimana uyobora ikigo cy'igihugu cy'ubuzima mu Rwanda RBC. Iyo nkuru n'izindi zirimo amakuru yo hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru yacu reka tuyahere kwavugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Alois Bigirimana.
Ndakuramukije Edi namwe muduteze amatwi muri aka kanya. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryashyikirije kuri uwa mbere ko abantu bitwaje inkoho bishe abasirikare baryo mu buraruko bushyira uburengero bwa Mali ku munsi wa gatandatu. Umugwi wa ONU wo mu nteko za MINUSMA watangaje ko abo basirikare babo bari mu rugendo hagati y'ibisagara vya Tesalite na Gao igihe baterwa. Itangazo ryasohowe n'umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres rivuga ko abo basirikare bafuye bamuka muri Misiri. Gushika ubu ababishe ntibaramenyekana. Guterres yashikirije ko ico gitero gishobora gushirwa mu byaha byo mu ntambara. Papa Francisco umwungere wa Ekleziya Katolika yasavye amakungu abanyepolitike hamwe n'abategetsi ba gisirikare guhagarika intambara muri Libya no korohereza ubuzima bw'abimukira hamwe n'abandi bagotewe muri izo ntambara. Mu ijambo yashikirije kuri uyu w'Imana ari mu kibanza citiriwe Mutagatifu Paulo, Papa yashikirije ko adahengeshanya gusengera abimukira, impunzi, abasaba ubuhungiro hamwe n'abatejejwe ingo zabo muri Libya. Amenyesha kandi ko ikiza cy'umugera wa corona kibangamiye igihugu kandi cyasanze igisata cy'amagara y'abantu cyarasinzikajwe n'izo ntambara.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Abatalibani barishe cyangwa barakomeretsa abasirikare ba Afghanistan 400 mu ndwi zibiri ziheze. Umushikiranganji w'intwaro mu gihugu hagati yabishikirije kuri w'Imana yagiza abarwanyi kongereza ibitero mu gihe hitezwe gutangura ibiganiro by'amahoro. Akanama k'igihugu kajejwe umutekano ka Afghanistan katangaje ko imirwano yari yarahagaze inyuma y'aho hatangarijwe agahengwe ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa gatanu mu kiringo cy'ihimbazwa kirangira ry'amafungo y'abayisilamu. Umuvugizi w'ako kanama Javid Faisal yashikirije kuri w'Imana ko abatalibani baciye bongereza umurindi w'ibitero mu gihugu. Ivyo birego bije inyuma y'aho leta ya Afghanistan n'abatalibani batangarije ko bariko begereza gutangura ibiganiro by'amahoro bimaze igihe kitari gito birindiriwe. Leta ya Somalia yaravuye kuri w'Imana yemera umukuru wa leta ya Jubaland inyuma y'amezi hari icuka kibi. Leta yari ikimwemera nk'uwifata kibanza. Ahmed Madobe yahoze ari umukuru w'abarwanyi yongeye gutorwa nk'umukuru w'iyo leta mu kwezi kwa munani umwaka wa 2019. Mu matora yarangiye leta y'i Mogadishu itemeye ibyayavuyemo. Uruhagarara muri leta ya Jubaland rwatumye imigenderanire hagati ya Somalia na Kenya itosekara. Kenya ishigikiye Somaliland. Somalia yagirije icyo gihugu kwivanga muri politike yayo. Hano muri Leta z'Ubumwe za Amerika, igipolisi cyo mu gisagara cya Atlanta cyarirukanye umupolisi yarashe yongera arica umugabo w'umwirabure ku munsi wa gatanu. Uwo mwirabure w'imyaka 27 azwi ku izina rya Richard Brooks yazize kuba yirutse atwaye ikintu kimeze nk'inkoho cy'uwo mupolisi. Kiraswa umuntu kugira acike intege hanyuma afatwe byoroshe. Uwo mwirabure yahunze kuko yatinya gufatwa kuko yoba yafashwe akekwa kuba yari katwara imodoka yaborewe. Urupfu rwiwe rwatumye haba imyiyerekano muri Atlanta ku munsi wa gatandatu. Yatanguye mu mahoro ariko mu nyuma yabayemwo ubugizi bwa nabi aho inzu y'uburiro iri hafi y'aho Brooks yarasiwe yaturiwe iratokombera. ibi byabaye kandi haheze umunsi umukuru w'igipolisi cyaho nyine i Atlanta Erica Shield atanze imihoho inyuma y'urupfu rw'uwundi mwirabure yafiriye mu minwe y'igipolisi urupfu rwa Brooks rubaye mu gihe igihugu cyose kikiri mu mwihwezo w'icyohindurwa aho abirabure b'abanyamerika bicwa bahowe ibyaha bito bito
Arakoze Aloys Bigirimana utugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi imwumva ni radio ijwi rya Amerika twumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 naho kubadukurikira ku rubuga rwa internet mwatwumvira kuri www.radio.juveo.com mu kanya n'amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari
iwanyu mu ntara Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Aya makuru tuyahere mu Rwanda aho kuva kuri uyu wa mbere ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC cyatangije ubushakashatsi mu mujyi wa Kigali icyo bugamije no kureba niba hari ubwandu bushya bwa virus ya corona mu gihugu ni nyuma yaho mu turere twa Rusizi na Kirehe hakomeje kuboneka imibare iri hejuru y'abandura iyi ndwara ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Asumta Kaboyi i Kigali mu Rwanda.
Dr. Nsanzimana Sabe uyobora RBC yabwira ijwi rya Amerika ko ubushakashatsi bugiye gukorwa nyuma y'ibyumweru bibiri gusa imirimo myinshi yongeye gusubukurwa mu gihugu hose no mu mujyi wa Kigali by'umwihariko. Uyu muyobozi asobanura ko ubushakashatsi buzakorerwa ahantu hatoranijwe harimo nk'aho bategera modoka mu masoko n'ahantu hakunda guparika za moto. Ubushakashatsi bugiye gukorwa nyuma y'uko mu cyumweru gishize mu mujyi wa Kigali hongiye kumvikana abandi bantu bane banduye COVID-19. Uyu muyobozi yumvikanishije ko ubushakashatsi buri mu busanzwe bukorwa budafite aho buhuriye n'icyemezo cyo kuba abantu basubira muri gahunda ya guma mu rugo.
No kureba nyuma y'ibyumweru bibiri ntara zifunguwe ndetse na za moto zigenda n'indi mirimo yaguka nyuma y'uko abantu bamaze igihe mu rugo. Ese nta kibazo byateye impamvu tubikora buri byumweru bibiri nuko nibwo ubu burwayi buba bumaze kugaragara kuba barahuye nabwo gisohoka
kuba hari abantu bane babonetse mu cyumweru gishize byo nta mpungenge yuko abo bane baba barahuye n'abandi benshi
impungenge ziba zihari nibyo ariko kugeza uyu munsi tumaze gupima abantu benshi barenga 300 bahuye nabo ariko ntabo turabonana uburwayi muri abo ngabo twapimye nyuma yaho
ni ukuvuga ngo kugaruka mu mujyi wa Kigali kongera gufata ibipimo ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukugira ngo murebe niba abantu basubira muri guma mu rugo
oya icyo nta nubwo ari icyemezo cyacu twebwe nk'ikigo gishinzwe ubuzima uruhare rwacu ni uguhora dukurikirana tukareba ko iki cyorezo kitaduca muri humye n'ubushakashatsi rero bikwereka nta n'ikindi kuko iyi virusi ntabwo ushobora kuyibona ngo abantu bahite banaremba ako kanya bajya kuremba haciyeho iminsi izenguruka kumenya ko izenguruka rero ntabwo wapima umujyi wose ukora ubushakashatsi ugatomboza aho ubona hari ishobora guturuka cyangwa gukwirakwira byoroshye
kuva tariki ya gatatu z'ukwezi kwa gatandatu bw'ingendo zihuza intara n'umujyi wa Kigali zafungurwaga abantu bamaze kugaragaza ubwandu bushya bwa COVID-19 baragira ku 185 umubare munini ubayeho mu Rwanda kuva haboneka umuntu wa mbere wanduye COVID-19 mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka n'uwaraye ushyizwe hanze ku mugoroba wo kuri iki cyumweru aho abantu 41 aribo batangajwe na Minisiteri y'Ubuzima banduye COVID-19 uyu mubare uje wiyongera kubandi 31 babonetse kuwa gatandatu iminsi ibiri gusa mu Rwanda hakaboneka abarwayi 72 ni imibare igaragaza ubwiyongere buri hejuru mu bwandu Dr. Nsanzimana uyobora RBC yasobanuye impamvu y'izamuka ry'iyi mibare
hari ahantu twari tubizi neza ko hari guturuka uburwayi hari muri kiriya cyiciro cy'abakora gutwara ibicuruzwa bambukiranya imipaka ariko hagomba gushyirwaho ingamba yuko badahura n'abaturage ngo icyorezo gikwirakwira ibyo byarakozwe ndetse n'imibare myinshi igaragara iba ari muri icyo cyiciro ubwacyo ariko ntabwo ari imibare idutera ubwoba ngo byakwirakwiye mu baturage ikindi cyagaragaye cyazamuye imibare ni muri kara karere twari tuvuze ka Rusizi tumaze kuhakora ibipimo birenga 270 mu minsi nk'icumi gusa uko upima abantu benshi niko wongera amahirwe yo kubona n'abafite ubwo burwayi imiterere y'utwo turere duhana imbibi n'ibindi bihugu nayo ishobora kuguha igisobanuro cy'ukuntu kurwanya iki cyorezo ntabwo ushobora kubikora igihugu kwacyo ukeneye gufatanya n'abandi kuko iyo virusi kwambuka ni iminota n'amasegonda ndetse twaboneraho no kubwira abantu bambuka mu buryo butemewe n'amategeko yuko akenshi ababaye ikiraro cy'ubwo burwayi.
Uyu muyobozi yanagize icyo avuga ku makuru amaze iminsi yandikwa ku Rwanda rwaba rwaratoranijwe nk'igihugu kimwe kizatangirizwamo igeragezwa ry'urukingo rw'iyi virusi.
Ayo makuru rwose ntabwo ntacyo twayavugaho ku ruhande rwacu, nta kintu turatangaza, gusa turi mu biganiro n'abantu batandukanye mu rwego rwo gushakisha urukingo.
Kugeza ubu mu gihugu hamaze kugaragara abantu banduye virusi ya corona 582, barimo babiri bitabye Imana na 332 bakize, nabo 248 baracyarwaye. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Impunzi z'Abarundi zahungiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziri mu nkambi ya Rusenda zirasaba umukuru w'igihugu cy'u Burundi mushya kubahiriza uburenganzira bwa muntu ndetse no gusesa umutwe w'imbonerakure kugira ngo impunzi zifuza gusubira mu gihugu cy'u Burundi zitahukanwe zitikanga izo nsoresore. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri muri Kongo yaganiriye n'impunzi z'Abarundi ziri mu nkambi ya Rusenda.
Toba ciza nuko twebwe abarefije bo mu Rusenda kumva ko uwasubiye ku butegetsi yoza atutunganiriza neza agakura zijya mbonera kure akazisubiza ku murongo zikaja ku murongo bakareka gufata umuntu avuye muri Kongo nk'igikoko nk'inyamaswa bakamukubita bakamugirira nabi. Abantu mu gihugu turasumva ko bagirirwa nabi, rero ico kiratuma tuguma twibereye mu buhungiro, ariko twumvise basubiye ku murongo twashobora guhunguka neza dufise umutima utekanye. Ico twifuza rero nuko boshira ibintu ku murongo intwari kabanshasha nkuko hagiye umutegetsi mushasha.
Rero cyo numusaba kugira giye mpunguke vy'ukuri nuko yogira icahindura mu gihe mugenzi we yitavye Imana asize yamaze gusinda amatora zavyiza akadukorera nguvu vraiment agahindura ibintu na cyane cyane ku ruhande rw'imbonerakure no ku ruhande rw'igihugu ni sawa nta ngorane, ariko ahindure ku ruhande rw'imbonerakure. Imbonerakure zireke gutoteza abantu, hari ni benshi gitinya mwinshi twahunze imbonerakure zo mu Burundi. Ahindura amategeko kuri zo abanyagihugu bahunguke bo baze bategere gusa umuntu afise ikigwanisho mbogo umunyagi wiziye atakigwanisha afise bareke kumutoteza vema bazaba bakoze n'ahandi hazohunka abantu benshi cyane kabisa kandi yo bakoze cyane. Bo gihe cyo ndamwiteze ko nuko yoshishikara gukorera abanyagihugu icyo bamusaba, icyo umukuru w'igihugu wa mbere Petero Nkurunziza atari bwakore nawe agikore arenze kuvyo yagize gute wabo yaramaze gukora. Ariko na cyane cyane ikintu ngirute ubwo kandi kiduhanze nicyo kibazo cyo gwaruka rwacu rw'imbonerakure.
Natwebwe rero nk'impunzi twahunze tukaba turi ngaha muri Kongo cyangwa zabara handi hose, kusaba ko mu gihugu cyacu cy'u Burundi umurongozi mushasha twaronse umukuru w'igihugu yofasha by'ukuri agategura aho ibintu bibereye intwaro nziza ishobora kuba ikingira abantu eje ntituze twumve ngo habatuye ikiziga kitagira umutwe ngo habagize gute umuntu bamufashe wasubiye muhira inyuma y'indwi zibiri ari muri Kongo ngo yasubiye mu Bugande usubiye inyuma avuye muri Tanzania ngo ari muri Kongo. Ibyo bintu tukumva ko byahagaze, abantu nibaze barafungirwa ubusa, imitahe ntizirasohoka, agasa kisa kingu ni kubera tudahuje ibyumviro bya politiki. Muri iyo ntumbero twe tukumva ko hariya mu gihugu ibintu biri ko bigenda neza, nubwo tuzomenya ati dusubire mu gihugu cyacu cy'amavukiro kuko iyi ntwa iyi ndongozi nshasha turonse twimvira ko tuyifise ku ibyizigiro.
Jewe nk'impunzi yo mu Rusenda ikintu mbona cyokorwa mu Burundi kugira ngo natwe impunzi dusubire mu gihugu, icya mbere kimwe nuko ho bicuka ciza mu bya politike, hama hakaba ukumvikana ku bantu bahunze politike. Hama ikindi nuko mbona yuko abantu bimbonera kure benshi bafite ibigwanisho, tufite ubwa bwo gusubira ku mitumba yacu kuko n'ubundi twogirirwa ibibazo byiza nuko bambara bakakwa ibigwanisho byabo kugira ngo natwe twumve ko dufite amahoro ko twosubira mu gihugu bimeze neza. Hama ikindi nk'impunzi tubasaba nuko hari amaradiyo menshi yugawe, twosaba ko amaradiyo yokuguruka kongera gukogwa ndetse n'amashirahamwe menshi yahagaritswe bakayareka kabandanya ibikorwa byari bisanzwe akora.
Hamwe Evariste Ndashimiye kw'amateka yiwe yabaye mu ishamba nabo bakuranye bose bavuga ati ko yari intware kandi ntungane no kuvuga yuko bujya burwari bwiwe buzobandanya buri no mu gihugu kandi niyamara kugurura imbibi akiyegereza babandi bataye igihugu bakagenda hanze igihugu akabarondera babanye politike batavuga rumwe kujya leta nkuru nziza nabo akabarondera bakicara hamwe bakayaga bamaze kuyaga n'imigwi igwana yari kwirwanya ubutegetsi bwa nkuru nziza iri mu ishamba nayo nayo bakayiha ikibanza bizoba ari ibintu byiza hama nabajya abandi bariya nabano bavuga ati berekana ko urwego rw'imbonerakure rukora nabi nazo akazishyira ku murongo n'abajya bazoba barataye igihugu bagahunga bose bazohunguka bagaruke mu gihugu ariko naho bizoboneka nabi mu gihe n'abazoba aje ari wigwara ko ibintu byose akabyiyugarira ko akabona ko yuko igihugu cy'u Burundi gishoboye n'abarundi bari bagituyemo ubu bashoboye gukora ikintu cyacu cyose batizeye ibindi bihugu byo hanze cyankwe atakuvuga yuko ngo ntashobora gusaba kiriya ntibashobora kuza n'abajya bataye igihugu bahunze igihugu bicare hamwe bayage kuko na ya migwi igwara n'ubundi izo kwisuganya irondera ingufu ize usanga iradurumbanije ya mahoro mu Burundi ushaka twifuza ko yoboneka kandi ko yobandanya kubaho
tumwibaza cyo tumwibaza ko yotwara mugaba agahindura akamenya yuko igihugu ari kingabo iz'igihugu kandi abapolisi nabo bakaba abapolisi bahagarikiya bose kandi abantu bitwa imbonerakure bose bagakugwaho
hagataho impunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania zo zirasaba uwo mukuru w'igihugu mushya watowe mu Burundi gukora ibishoboka byose ngo amahoro n'ituze biboneke mu gihugu zaganiriye n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika James Jovini uri muri Tanzania
cewe cyo mbona niteze kuyo mukuru mushasha mbona atari kirenga kuko ni ntwari imwe bandanije itwara taruko hahindutse abantu gusa tariko je ndi impunzi mbona umenga ntizonyohereza kuko ni ya ntwari dahana ifatira mu gikenye ariko rero nipfunza yuko iyo ntwaro yohinduka hakazoba ibihano ntibagumiza ibihano byari bihasanzwe hakaba umutekano umuntu yagize ingorane kugira ngo n'abahunze abanyepolitike babone kugaruka hanyuma umuntu abone ati aratunganirije utwiwe habaye nababayemo kari intwaro ihohotera umuntu canke intwaro irabagatumba iraba umuryango umwe abo bari kumwe bose
no kuvuga twebwe ico tubona twebwe nk'impunzi kintu ca mbere ego umukuru w'igihugu aheruka gutogwa kandi buca arahira kuko igihugu nico gumata umuntu gifise akirongora aho twebwe nk'impunzi kintu ca mbere turacafise impungenge ntoyi izo mpungenge nuko nuwo yatowe nyene ari mu yoreta kandi akaba ari yoreta twebwe tubona yuko mengo twahunze hakiri ibibazo bitaratunganwa neza ico twubona rero yokwihutira gukora nuko yokwanza ubwa mbere yomanza gaja hamwe nabo batavuga rumwe bakaraba ibibazo ko twese turi bene Burundi abo badasangiye ivyumviro bakicara hamwe bakaraba cyane cyane ikibazo giteye mu Burundi kugira ngo amahoro agaruke hanyuma amahoro amaze kugaruka muri abo bakuru bakuru nka twebwe bato bato ndibaza ko bitutugora cyane kuko nako tubona ko amahoro yagarutse tugaheza tukaza
nico namusaba nuko yobanza kutweza umutima maze agatunganya imbonerakure eka n'abadushwiragije tukava mu matongo yacu kuko ntibyatunezereje icyatumye duta igihugu ni imbonerakure zatuma tutashobora kuryama ngo mbuce bikavana n'ukuntu ziturubika bamwe baricwa abandi nabo duhitamwo kwangazwa eka hari n'ikindi kiduhanze nyene uretse izo mbonerakure amatongo byatumye noneho agatongo twari dufise bamwe bamwe tukanyagwa maze bigatuma naho tutaronka aho dushinga ikirenge cyo bituma noneho duta igihugu cyatwibarutse
nk'ikintu twosaba nka twege impunzi umukuru w'igihugu nuko yotunganya uburongozi kuko ubwo burongozi nyene nk'akaro turavuga imbonerakure turavuga uburongozi bujanye n'amasentare y'amatongo kubera yuko imbonerakure ziri mu byatumye abantu benshi bahunga ku bwinshi ikibazo cy'amatongo kiri mu bintu byatumye impunzi zihunga ku bwinshi rero ku bw'ibyo ikintu twasaba umukuru w'igihugu nuko igihugu yogishira ku rutonde rumeze neza nk'ikintu cy'imbonerakure mbere kikavaho mu Burundi hakaguma igipolisi igisoda nk'uko ibindi bihugu bitunganijwe
ariko ikibazo tugifise ego baravuga ko intwaro yahindutse ariko hahindutse umuntu leta itwara n'ijya nyene rero ikibazo dushatwibaza ati mbega wewe aje ameze gute ku bw'ibyo rero turacarabira hafi turabe mbega azaranye nguvu zahe agiye guhindura iki hanyuma natwe bato bato duheze tugire ntidutahe mu gihugu cacu kibarutse na kanatsinda amazi arashuha ntiyibagira ibumbeho ariko gusa turacyafise amakenga mu gihe tubona hariho abanyepolitike bakomakomeye bakiri hanze y'igihugu ni naco gituma rero tuvuga duti turarindiriye turabe nta vyinshi dufise twoshobora kuvuga cyangwa tuvuga ngo turiteze mu gihe atarashingana leta turindiye arahire hanyuma shinge leta kumbura imigambi yemereye abanyagihugu ayishyire mu ngiro kugiye kuraba ukuntu igihugu gitunganijwe hariho kamwana wa mama hariho kudahana ariko ibyo byose niyaza kumbure abikora neza twebwe nta kibuza kuko tuzotaha ni igihugu cyatwibarutse ni igihugu kirimo inshuti abagenzi ariko twibaze ko naho nyine ari umushingantahe kandi nk'uko agenda bivuga mu biganiro bitandukanye ni umukuru w'igihugu abushitse kumbure azoshika kuvyo yiyemeje na cyane cyane kunywanisha bene Burundi
ne rero icyo ndamusaba nuko yokwegera izo mbonera kure akazereka yuko inyuma y'igihugu hariyo bashiki babo na bene wabo igihe tuzogenda dutaha mu gihugu bakazobona yuko dutashe turi bene wabo akatwakira nkuko turi bene wabo kandi turi bashiki babo cyo nico cya mbere ntangura kumusaba ikindi nuko ndamusaba yuko yoja hamwe bakicarana n'abapolitisiye nabo nyene bataye igihugu cyabo kuko mu gihe twohunguka nabo bataramara kuganira nabo kandi bagafata igihugu cyabo ntaho twoba tugiye ko twosanga naho nyine tugiye mu muriro tumaze gutaha nabo baca baza bakavuga ati oya bivanye n'ibyo twashaka ntitwashoboye kubyemererwa bigatuma none igihugu gisubira mu njyane
hanyuma ikindi twosaba umukuru w'igihugu nuko nka twegeye impunzi tuhabaye ino turi ingenzi kuko igihugu cyatwibarutse turakizi na kare twakivuyemo mu mvo z'ingorane nyine zitandukanye ariko tukipfuza kugisubiraho ariko kugisubiramwo ntibyoroshe bivanye n'imvukana kazatumye nyene tuza ikibazo kimbonera kure ikibazo kijanye n'amatongo rero umukuru w'igihugu nuko igihugu yogitunganya akabona neza yuko hanze y'igihugu hari impunzi kandi zikeneye kuza kuri bene wabo zika agatunganya neza abene gihugu bakabona neza yuko hanze hariho bene wabo kandi natwe tukamenya neza yuko bene wacu bari mu gihugu cy'u Burundi bamaze kwigishwa neza bakabona yuko hanze y'igihugu hari bagenzi babo bene wabo rero muri cyo gihe bituma natwege tucya duhunguka twumva by'ukuri ati igihugu kirameze neza
ariko ku ruhande rw'iwanje mu gihe by'ukuri tukibona hari abanyepolitike bakiri hanze y'igihugu natwe ntitwogira ingoga zo kuvuga yuko tugomba dusubire mu gihugu ko tubona umenga bato bato nta jambo rinini dufise gusumbya abo banyepolitike bakiri hanze kuko mu gihugu iyo bariko baravuga ngo hari abo dukeneye ko baza hari n'abandi tudakeneye ko baza muri icyo gihe bidutera amakenga kandi ikindi dutera amakenga nka twebwe nk'impunzi turi muri Tanzania kenshi nitwe twama turonderwa ntituzi igituma hari impunzi ziri muri Kenya muri Uganda muri Congo ndetse no mu Rwanda tukibaza ko kumbura ayo mahoro basigurira twebwe n'izo zindi mpunzi ziri aho handi hantu ko bozisigurira ayo mahoro hanyuma amahoro ahari nibaza ko twese tuzoba tuyabona gusa ije twamusaba ashire mu ngiro ivyo yiyemeje azobakoze
ikindi ndamusaba nuko mu gihe twotaha twoshobora gusanga yaramaze gutunganya uko ubuzima bwacu bugiye kuzomera nk'ubu nk'akarorero abana bacu barize ngaha muri Tanzania cyo kimwe data no mu bindi bihugu bahungiyemo barashobora kwiga bamwe bashikiye mu mashure bari barataye dufate nk'abashikiye mu mashure ari muri sogondere barashobora kwiga baramarira ngaha mu gihugu twahitsemo ubuhungiro bashoboye noneho kuronka impamyabushobozi iberekana yuko ishure bayirangije noneho bamaze kuronka iyo mpamyabushobozi hariho nabandi bavuyemo bararonka naho bashobora kwisumamwo kuri iyo mpamvu rero ndamusaba mu gihe umuntu yoshika akerekana aho hantu yahora yisumamwo cyangwa se akerekana iyo mpamyabushobozi ko yoshobora kumutegera yuko nawe ari mu bashoboye gusoma amashure maze akamufasha nk'uko ariko abafasha abandi azobagize neza
rero ikindi twosaba umukuru w'igihugu nuko nk'abategetsi bari inyuma y'igihugu yobanza ko kuganira nabo kugira ngo nabo babone biyumvemo igihugu cy'u Burundi kukibamwo kuko iyo bataje muri icyo gihugu cy'u Burundi nka twege impunzi turi abantu bato bato cyane duca duhunguka dufise ubwoba kuko twebwe turi abantu turwana ni nakajumbu turaturiye ariko mu by'ubutegetsi ibyo twe nta nturangishinga mugabo bo kuberako abantu usanga barigeze gutwara igihugu n'urongozi kanaka mu gihugu icyo usanga nabo baharanira ibintu by'uburongozi mu gihugu bigatuma bashobora guhungabanya umutekano mu gihugu rero nka twege ntambo nimwe yotuma tuguma ino mu buhungiro mu gihe umukuru w'igihugu yoba yamaze gutunganya igihugu neza ikindi kandi twasaba umukuru w'igihugu nuko twamusaba yuko nk'impunzi dufise imyuga itandukanye usanga bamwe ari abanyeshure usanga abandi bafise imyuga yo gushona imyuga yo gukora makinga n'iyindi ariko ugasanga nko mu gihugu cy'uburundi undi ugasanga tugiye turiko twatunganizwa neza ngo umunyeshure yari inongo ashike yiga yahora yigisha ngo ashike yigisha yahora akora umwuga kanaka ngo ashike ukora ibyo ntibyoheze ibyo ntibyokubaka uburundi ahubwo nuko igihugu yo gitunganya mu nzego zose kugira ngo igihugu byukuri umuntu wese abone yuko igihugu kiri ku rutonde kandi igihugu cyahinduye byinshi
ni kuvuga uwo mukuru w'igihugu mushasha yoba agiyeho bushasha yo kwihutira ubwa mbere na mbere gukorana neza n'abarongoye nabo bikorana hanyuma akerekana umutima mwiza ukibabarwa afitiye abarundi hanyuma natwe tukabona yuko twahunze igihugu akarondera abanyepolitike bagiye ubwa mbere hanyuma natwe tugakurikira twebwe impunzi nusaba leta y'uburundi nabo bagiye nabo bagiye gusubirira ko botunganye neza igihugu bagafatane neza nabo bagiye gutwarana hanyuma natwe tukaboneraho tutahadushikira mu gihugu kirimo umutekano kirimo amahoro
hama ikindi nuko twamusaba maze akashobora kuzadushikiza mu myuga habashoboye gusoma imyuga aha mu makambi turashobora kuronka akahembwe kanaka tugatumwa ko tukiga imyuga tugashobora kuronka n'urupapuro twerekana yuko twashoboye gusoma imyuga tugashikira rero hiyo mu gihugu maze bikagenda neza baze batwemere nkuko natwe twashoboye kwiga imyuga maze batushobore kutwangaja umwuga kanaka natwe dushobore kuronka aho dushobora gukura gasabuni ico nico nashobora kumusaba
Banywanyi bakunze bijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira. 2,325, 9,685, 9,815 911,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630, 15,460, 15,675, 12,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 640,000, 9,470, 10,070, 13,630. Ni ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti zacu, tugeze kuri wa mwanya dusangira kimwe mu bintu byaranze itariki ya 15 y'ukwezi kwa gatandatu nk'uyu munsi mu mateka habayeho. Turabigezweho na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana.
Ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka w'1920 abanyamerika batatu bakomoka muri Afurika, Elias Clayton, Elmer Jackson na Isaac McGee bavanywe muri gereza maze bicwa bamanitswe mu mugozi n'imbaga y'abazungu byabereye mu mujyi wa Duluth muri leta ya Minnesota. Byatewe n'ikirero, habanje gukwirakwizwa impuha zivuga ko abirabura batandatu bafashe ku ngufu umukobwa w'imyaka 16 bamaze kumucuza ibyo yari afite, ariko nyuma umuganga wamusuzumye yemeje ko atigeze afatwa ku ngufu. Witwa Max Mason wakoreraga bariya abagabo batatu bishwe nawe mu mwaka w'1920 yahamwe n'icyaha cyo gufata ku ngufu maze akatirwa imyaka 30 y'igifungo. Yaje kurekurwa nyuma y'imyaka 5 ariko asabwa kutazongera gukandagira muri leta ya Minnesota mu gihe cy'imyaka 16. Nyuma y'umwaka ubwo bwicanyi bubaye, leta ya Minnesota yashyizeho itegeko rica burundu guhanisha kwihorera, kandi kuva icyo gihe ntibyongeye. Mu mwaka wa 2023 umujyi wa Duluth wubatse urwibutso rw'abari abagabo batatu babeshyewe bakicwa bamanitswe mu mugozi.
Shuti mwari muduteza amatwi, aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Tubashimire kuba mwaduteza amatwi, dushimire Mokubili Yabaro wadufashije kugeranya aya makuru kuri mikro. Mwari kumwe nanjye Edirwema.